Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi yashe tuweve kuri metero 19.22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi itatu mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavuga ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Abakristu b'idini Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mwituze rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu bagira n'icyo basaba leta yabo.
Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Barasaba ko imipaka y'icyo gihugu n'u Rwanda na Uganda yafungwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda.
C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs.
Tshisekedi ati abanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo, ahubwo dufitanye ikibazo n'ubutegetsi. Mugume ku maradio yanyu, iki ni kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse, wiriweho?
Tagize mwiriwe Venise. Turahera ku mugabane wa Afrika. Muri Afrika y'Epfo, abategetsi bo mu gisata kijejwe gutabara mu biza bavuze ko abantu bashika 9 bafuye, abandi 8 baraburirwa irengero. Hari nyuma yaho uruzi rutwariye abayoboke bishengero bari bakoraniye ku ruzi rwitwa Jukskei bari mu mugigwa w'urubatizo. Abategetsi bavuze ko haba abafuye canke abatwawe n'uruzi bose bari abayoboke bisengero yariko irabatiza ku munsi wa gatandatu i Johannesburg igihe imyuzure yatera. Ibiziga bibiri byatowe ku munsi wa gatandatu nyene, ibindi ndwi bisigaye bitogwa ejo ku munsi w'Imana mu gatondo. Abanyamashengero bakunze gukoranira kuri urwo ruzi mu migigwa yo kubatiza abayoboke babo. Naye mu burengero bwa Afrika, abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'uburengero bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bagiye gushiraho inteko z'akarere zigiye kuzufasha kugarukana umutekano hamwe n'iyubahirizwa ry'amabwirizwa shingiro mu karere kabayemwo ikurikirana ry'amakudeta mu myaka ibiri iheze. Abategetsi b'ibihugu byo muri CEDEAO babivugiye mu itangazo basohoye inyuma y'inama ngaruka mwaka bakoreye i Abuja ku mugwa mukuru wa Nigeria. Izo nteko zizofasha aho zizoba zikenewe, haba kugarukana umutekano, kugwanya iterabwoba, gusubiza ibihugu ku rutonde rw'ibwirizwa shingiro. CEDEAO ntiyavuze ingene izo nteko ariko zizoshigwaho, ariko abashikiranganji bo kwivuna bansi bagiye kuzohura mu kwezi kuza kuganira ingene abo basirikare bazokora.
Washington, ijwi rya Amerika.
Munako karere nyina batavuga rumwe na leta muri Liberia baranegura perezida w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire hanze y'igihugu. Perezida George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Yagiye mu bihugu bitandukanye birimwo Qatar, aho yagiye kura umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhungu wa George Weah akinira ikipe ya Amerika. Umunyepolitike yitwa Lewis Brown yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa aguza igihugu ciwe ukuja kurorera imikino. Uwo munyepolitike yagirije perezida George Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko perezida George Weah asubira mu gihugu ciwe ku itariki ya 18 z'uku kwezi kw'12, n'igihe inkino z'umupira w'amaguru muri Qatar zizoba zirangiye.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevuga mu yandi makungu, umushikiriza manza mukuru wa Iran yavuze ejo ku munsi w'Imana ko igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga cyahagaritswe gukora, ariko nta cemeza kiratangwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati ico gipolisi cegukira. Igipolisi gishinzwe kubahiriza imico n'akaranga muri Iran cyagirizwa ubwicanyi mumyerekano yamaze amezi arenga abiri hari nyuma yicwa ry'umwigeme w'imyaka 22 Mahsa Amini yari mu minwe y'igipolisi yagirizwa kutitwikira mu mutwe uko bibereye imishamirano hagati y'abakora imyerekano n'abajeje umutekano ba Iran yabereye mu bisagara bitari bike by'ico gihugu Iran yari yemereye arahezindwi zibiri ko abantu barenga 300 bahasize ubuzima benshi mu bishwe n'abari muri iyo myerekano ariko Iran ivuga ko n'abajeje umutekano bayo baharugwa mu majana bahasize ubuzima mu makuru y'inkino Senegal yarayisezeye muri za nkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru ziriko zirabera muri Qatar mu gutsindwa n'Ubwongereza 3-0 ibi bikiye bituma Maroc ariyo ekipe yo ku mugabane wa Afrika igisigaye ihanzwe amaso mu rukino ruzoyihuza na Espagne ejo ku munsi wa kabiri izi nkino zo mu gice cy'16 gishiri cya nyuma zirabandanya ejo ku munsi w'Imana Ubufaransa bwatsinze Polonye 3-1 naho Ubwongereza bwirahira Senegal 3-0 kuri uyu wa mbere urukino rwa mbere ruhuza Croatia n'Ubuyapani mu gihe Brazil itana mu mitwe na Korea y'Epfo kugeza ubu ekipe zine nizo zimaze kuronka itike zo kuja muri kimwe cya kane kirangiriza iri higanwa nazo ni Ubuholande Argentine Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza
urakoze Aloyse Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vyo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri wa mbere hararangira icyunamo cy'iminsi 3 mu gihugu cyose cyakorewe abantu bavugwa ko bishwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 leta ya Kongo ivuga ko uwo mutwe w'inyeshyamba wishe abaturage bagera ku 100 hitwa Kishishi mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'icyo gihugu umutwe wa M23 wavuze ko utakoze ubwo bwicanyi kutibasira abasivili umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Al Katanti Sabiti Jafar uri Goma yabwiye mugenzi wacu James Batty ku mutwe wa M23 wishe abo baturage kubera kubakeka ko bakorana n'indi mitwe irwanira muri ako karere abakristo b'idini gatulika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze urugendo mwituze urugendo rugamije kwamagana intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu bisabwe n'inama nkuru y'abepiskopi gatulika abakristo mu gihugu hose barayitabiriye abakoze urwo rugendo muri diocese ya Uvira basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda ya fungwa inkurirambuye Vedaste Ngabo
kimwe n'ahandi hose mu gihugu abayoboke b'idini katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa Kongo muri diocese katolika ya Uvira abayoboke bo mu paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuza yitwa kuri Monima bamwe muri abo bakristo n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro Andre Byaduniya ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini gatulika muri Uvira agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe batureba turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo kandi Kongo siyo gucuruza abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege nico gituma twaje ngaha. Kongo si umuntu ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile, twese dushaka amahoro, umutekano, tukifuza Kongo imwe kandi ikomeye.
Amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa, basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yicara iteza intambara muri Kongo.
Kufunga imipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda, kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima.
Gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare nyuma yo kubishishikarizwa na perezida, ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu cya leta kitari mu bipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba, hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu.
Abaturiye aka karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyari bera mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse na Uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo.
Mu mpamvu zitera abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya ni ukurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajepfo ndetse no muri Ituri, baja mu muhanda kubwo gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara.
Umuyobozi wa Diyosezi Katolika ya Uvira Musenyeri Sebastien Muyengo yashimiye abitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco. Mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Prezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu mpera z'icyumweru gishize yashyize mu majwi mugenzi we w'u Rwanda yakira abahagarariye urubyiruko bagera kuri 250 bo mu ntara 26 z'igihugu.
Ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer.
Président Félix Tshisekedi yavuze ko abanyarwanda ntacyo bapfa n'abanyekongo kwa ahubwo bafitanye ikibazo n'ubutegetsi ko bakeneye ubufasha bwa Kongo kugira ngo bibohore ubutegetsi bwa President Kagame. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba mu Rwanda barasaba ko imirwano hagati ya FARDC na M23 ihagarara, ibihugu byombi bikongera kugenderana. Inkuru irambuye Gloria Tuyishime.
Uyu n'undi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23. Amasasa ashobora kumvikanira ku mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'Ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'Abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi, aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu, baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Nguko fati suka ngajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano yemura hangaha usesuye.
Ntabukozi ni iki?
Gukorereza. Fati suka ukajya guhingira 1500. Byaranze pe. Njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira. Nafata isuka ngajya gukorereza nkuko nakorereza. Ariko ubona ntibishoboka. Fatanye n'interahamwe. Noneho inventura irazira irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacinjura uko twakora ndabukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo.
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese buno mvashe ngo ndamanubira muri Kongo cyangwa amatunda buro hari wamana amatunda hano kibumba bumba hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano umuntu uvuka inyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu u Rwanda na Kongo bikagendera nuko byaba bisanzwe bigenderana. Nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano u Rwanda na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma
no gushaka kundi umutekano rwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze
ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo tuagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo ibaze data wacu ari hano hepfo mu by'abanje ari hano hepfo bapfora hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturukaye.
Ubwo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Rwanda Musabyimana Claude aheruka mu Murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. Iyo ugenda ugana ku mupaka wa Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye. Uyu mpaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Kongo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro. Aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo bibera i Nairobi biteganijwe ko birangira kuri uyu wa mbere. Intumwa zigera kuri 200 zihagarariye imitwe igera kuri 40 zirasuzuma imyanzuro y'inama imaze icyumweru iyobowe n'umuhuza w'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika wahoze ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Umutwe wa M23 ntiwatumiwe muri ibyo biganiro. Mukomeje kumva ikiganiro iwanyu mu ntara. Tujye mu ntara ya Makamba mu Burundi ahari ikigo cyakira abana bagendana ubumuga. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Ikigo citiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimwe abagendana ubumuga bagera ku 120, bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari icy'abagendana ubumuga ariko hari amashuri cyangwa ibitaro abana biga ko batoroherwa.
Aho notanga akarorero nko ku mashuri, akarorero kandi nko ku bitaro, aho ugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga, wa muntu agendera ku ibekiye, wa muntu adashobora kuduga ingazi, urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi.
Abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe. Henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko uwo mubikira abyemeza.
Ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baja ko abakomeye, usanga batiyumviriye umubyeyi agendana ubumuga ingene azokwibaruka
gutunga urutoki ugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda akabona nawe nyene ko ataca amaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Iyo adashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agiye na ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyene atacashoboye, agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
kenshi ntibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana ko uwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe ko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa, ndamwakira muri jewe ndamwakira. Ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuga, ivyavyo vyose nakaronda kiwanyu. Nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise.
Kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro.
Aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero, barabita ko ari bakamuga, barabita ko ari bakajisho, barabita ko ari bakaboko, barabita ko ari bakaguru. Mukibano sanga babita amazina atabereye ibitutsi.
Murunani rw'amashira hamwe yabagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nezigimana byemeza.
Kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise. Aho ndavuga nk'abo bita bakadisho, bakaboko, tanke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira. Ariko no munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwe.
Ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze.
Iri bwirizwa rero rirahari, umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye, ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro, ryo niyo ataratangura gukora. Mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro.
Mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byogwizwa.
Amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene, inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille. Iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye, hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari. Hanyuma bice bituma rero amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cyane.
Claudette Nizigimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi. Murunani rw'amashuri hamwe yabagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho, gutyo iryo tegeko ryocarija mu ngiro. Abategura inyubako rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga. Mu kibano kibazo c'abagendana ubumuga bokigira icabo bakabashigikira, bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye.
Urakoze Thierry Venda yishimiye kuri uyu wa mbere mu Rwanda hatangiye amatora yo gushaka bazahagararira icyo gihugu mu nteko yishinga amategeko muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, abazahagararira abagore muri iyi nteko, urubyiruko ndetse n'abafite ubumuga nibo bagiye gutorwa. Amakuru ya sport tuyafatire mu Burundi. Desire Hatungimana.
Kuruno w'Imana niho ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryasoze igice cya mbere Fazali mu gisagara cya Ngozi. Message Ngozi yari ifise urukino idategerezwa gutakaza kugira igume mu migwi ya mbere igwanira igikombe. Message Ngozi ikaba yaravyifashemo neza imbere y'abakunzi bayo mu gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Uwo mugwi wa Burundi Sport Dynamique ukaba utakaje amahirwe menshi yo kuva mu bibanza vya nyuma. Umenyereza uwo mugwi Jumaine Hussein akaba yizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazikosora.
Made gutsindwa uremera ko watsinzwe, ico ni ca mbere. Hame ca kabiri naco nibada ko ekipe yanje biriko biraboneka ko ico turiko turarondera ubu unye mu mwanya w'inyuma kiriko kiraza nico tugiye guherera ko kugira ngo tutegure fadre tour tufite ingora nyabanyegori bose babiri bari bagwaye twashitse mu nyegora gira gatatu nawe imipira ija iva mu mpande z'ikibuga niyo yamugoye
Jimmy Ndayizeye amenyereza message ngozi ku ruhande rwiwe amenyesha ko ashimira abakenyi biyo bavyifashemo neza ibatuma bagumana icyizere cyo gutwara higanwa
urukino rutari gworoshe mwabibonye Namiki ashoboye kudutangura igitsindo ca mbere ariko nitwigeze gucika intege twakinye turashaka kukigombora kandi turashaka kuronka n'igitsindo ca kabiri nubwo yuko intego y'i match murazi yuko tumaze igihe tutaronka intsinzi itunganya cyane ariko twari twaganiriye n'abakinyi turagira iki turabwa tuti tugirageze kuheza ifazare n'intsinzi nubwo yuko ari intsinzi ikeneye cyane na manota 3 nubwo yuko yuno musa ashoboye kudufasha cyane tukazoca tugenda kwitegura fazi returu tukazora aba yuko tuzoshobora kuyifatamo neza paraporo y'ingene twabifashemo muri fazi
umenyereza wa message ngozi arizera ko mu gice cya kabiri cy'ihiganwa bazokosora byinshi kugira igikombe cy'ihiganwa bamenyereye gutwara none mwaka bagihereza abakunzi babo
uravye ingene twitwaye mu gice cya mbere sinubwo yuko twitwaye neza nibyo tugiye kuraba tukagerageza yuko mu gice cha kigira kabiri muri returu turabe yuko tushobora kuvyifatamo neza nta kintu kinini kirapfa uraje na ekipe ya mbere ishobora kugwa gusumbya amanota atandatu na ni match zibiri ushobora gusangura atsinze zibiri baratsinzwe ugasanga muregeranye
mu zindi nkino zabaye kuri uwo munsi wa 15 w'ihiganwa Vitaro yatsinze Olympic Star gitsindo bitatu kuri kimwe Interstar yatsinze Tigre Noir gitsindo kimwe ku busa Flambeau du Centre yatsinze Buja City bitatu ku busa Top Junior yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi Magara Young Boys yatsinze Rukinzo ibitsindo bibiri ku busa nayo mu Mamuru yatsinze Musonga Tigitega ibitsindo bine kuri kimwe uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ubona gufata ikibanza cya mbere uwo mugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere ukabusumbya Vitari mu kibanza cya kabiri amanota 3 Flambeau du Centre nayo igafata ikibanza cya gatatu mu bibanza bitatu vya nyuma hari Top Junior ya 14 ikibanza cha gatano kirimo Burundi Sport Dynamique nayo ikibanza cha nyuma kirimo mugwi wa Atletico New Oil yo mu ntara ya Muyinga tubibutse ko uwo mugwi Muyinga mu mwaka uheze wasoza rihiganwa uri mu kibanza cha kabiri Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
ayo mu Rwanda muragezweho na Jean-Claude Munyandinda
mu mpira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wa 12 kwa gatanu habaye imikino ibiri ikipe ya Mukura Victory Sport yanyagiye Marine FC ibitego bitandatu byose ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu ku Stade ya Kigali Nyamirambo Gasogi United yanganyije na APR FC ubusa ku busa umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Charles Kakoza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza nubwo batashoboye kwegukana amanota 3
ntekereza yuko twameritaga amanota 3 yego kwa dufite imvune nyinshi nibo bonye linye defensive yacu yose yarabakinyi batari basanzwe bakina ariko na Ferest umwana witwa Mugabe Robert ushyiraga numero 3 ushobora kuba udafite nibiro bigeze kuri 50 washoboye gufata umburenga akamugira uruhinja mu kwako yakeza ko Mugabe antuka abantu bamwubahe ni umukinyi uri tactically fit
uyu muyobozi kandi ashimangira ko ikipe ye ya Gasogi United itakiri ya indi ya kera yabagiharanira kutamanuka mu kicoco cya kabiri
uburyo dutekereza uyu munsi none bitandukanye n'imyaka twarimo imbere twari abakinnyi bashaka kumva Premier Division ukimeze uyu munsi turi ekipe ishaka guhatana no guhindura amateka irimo uyu munsi none twa dufite ikintu kimeze nka kashe baduteye ku mutwe y'abanyamakuru byo kuvuga ngo Gasogi na Peri ni urucabana ndashaka mbwira abantu ko tubabajwe no kubatunganyije icyo ni kimwe byari kuba byiza ko dutsindwa kushuko twari kunganya ko twumvaga yuko twebwe iyi match twahijemo tugomba kwitsinda ariko football ni ukimeze nekeza ko na Peri nayo ishobora kuba hiri nayo ibabaye kuko ntegeza ko mino match byari bikwiye kumwe atsindundi
ejo ndi kwa gatandatu hawe mikino 3 ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC bitego 2 ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu kuri Stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya AS Kigali yatsinze Kiyovu Sport bitego 4 kuri 2 naho Sunrise itsinda Espoir FC bitego 2 ku busa ku Stade Golgota Nyagatare imikino 3 isigaye umunsi wa 12 wa championnat yabaje ku cyumweru Etincelles FC yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa ku Stade Umuganda i Rubavu kuri Stade Bworoherane i Musanze ikipe ya Musanze FC yatsinze Rwamagana City bitego 3 kuri 1 naho Sporo itsinda Bugesera FC igitego kimwe ku busa ku Stade ya Kigali Nyamirambo yari Claude Munyandinda i Kigali.
anudusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara uyu munsi wafashije kuyabategurira ni Rene Diantana hamwe nawe mbashimiye kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi kumigabane yose yishi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umugabo mutindi aseka imbohe kandi ahatswe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana.